Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri Uganda mu karere ka Kisoro mudukurikire kuri radio Ijwi Riyobora FM 88 n'ibice 9 guhera kuri isaha kugera saa moya ku isaha ya Uganda. Amakuru: Abanyarwanda 36 barimo barokotse genocide yakorewe Abatutsi bari mu bihugu bitandukanye by'isi barasaba anketi mpuzamahanga ku rupfu rwa Kizito Mihigo.
Abenshi twakoze genocide yakorewe Abatutsi, ntabwo twari kureka ibintu ngo bikorwe n'abanyamahanga gusa. Amaperereza hari benshi bayasabye, ariko nkatwe nibyo bintu ngo bikubise mukeba mu karenzi urugo.
Albert Gasake ni umwe mu bashyize umukono ku rwandiko boherereje perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Gasake aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho mu Burundi abantu 22 barishwe mu bitero by'abantu bitwaje ibirwanisho mu ntara ya Bujumbura mu cyumweru gishize. Ni mu kanya mu makuru y'ibiyaga bigari. Amakuru y'ibiyaga bigari abanzirizwa nk'uko mubimenyereye nayo hirya no hino ku isi. Mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyi, waramutse neza.
Baramutse Thomas, ndamutse n'abaduteze amatwi. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangaje ko cishe umutegetsi akomeye wa Al-Shabaab cyagiriza kuba yari inyuma y'igitero cyo mu kwezi kwa mbere cyabaye ku kambi ya gisirikare ya Manda Bay mu gihugu cya Kenya. Yicanywe hamwe n'umugore wiwe ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa kabiri mu gitero cyakozwe n'indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iryo tangazo ariko ntiryavuze izina ry'uwo mutegetsi wa Al-Shabaab yishwe, ariko ryavuze ko yari ajejwe gutegura no kurongora ibitero by'iterabwoba mu karere ko ku rubibe rwa Kenya na Somalia. Akanama kajejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro muri Kamerune katangaje jo ku munsi wa kabiri ko gahanaguye amatora y'abashinga amateka yabaye muri uku kwezi mu ntara zivugwamo Icyongereza zasinzikajwe n'intambara. Aya makuru yatangajwe na televiziyo ya Leta ya Kamerune. Ako kanama kavuga ko aya matora azosubirwamo muri ako karere ko mu bumanuko bushira uburengero ahavurwa Icyongereza. Ishyirahamwe ry'Ubumwe bwa Afurika ryari ryavuze ko abitabiriye ayo matora mu gihugu cyose bari bake cyane muri izo ntara. Gushikuwa abategetsi ba Kamerune ntibari bwatangaze ibiharuro byavuye muri ayo matora. Umugambwe Democratic Progressive Party DPP uri ku butegetsi muri Malawi nawo washimye kwiyunga n'uwo bitavuga rumwe ari wo United Democratic Front UDF mu funyafunyo muri runani rwo kwitegurira amatora yo mu kwezi kwa gatanu. Abakurikiranira hafi politike muri icyo gihugu cya Malawi bavuga ko ari mu ntumbero yo kuraba ko boshikana niburi amajwi 50% asabwa kugira umuntu atahukana intsinzi. Ibibaye inyuma y'umunsi umwe inama nshinga amateka y'icyo gihugu ishingiye ko amatora y'umukuru w'igihugu azokongera kuba ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatanu. Ni nyuma kandi yaho sentare yubahirizwa ibwirizwa shingiro muri icyo gihugu ifatiye ingingo yo gutesha agaciro ivyavuye mu matora yo muri uku kwezi kwa kabiri, aho perezida Peter Mutharika yatsinze n'amajwi make cyane atakwiye 50% kugira yemeregwe ko yatsinze. Amareta ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza hamwe na Norvege yarakeje impande zahoze zishamiranye muri Sudani y'umanuko kubona barakurikije ikiringo bihaye mu gushinga Leta y'Ubumwe ku munsi wa gatandatu. Ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa kabiri, Perezida Salva Kiir yaremeye gusubiza igihugu ku mareta 10 cyahoranye kuva mbere, yongeragabura igihugu mu turere dutatu tw'intwaro. Umukuru w'umuhari SPLM-IO Rick Machar yarongeye kurahirira mu kibanza cicegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu akurikirwa n'ibindi byegera bine buguruza inzira ya leta mfata kibanza izomara imyaka itatu. Abanyamerika bakwiye kwitegura ko umugera wa corona canke COVID-19 ubinjirana mu mihana yabo. Ibyo byashikirijwe n'ikigo cya Amerika kijejwe kugenzura no gukinga indwara CDC mu funyafunyo y'Icyongereza. Umuhinga w'icyo kigo mu bijyanye no gucandaga ariwe Nancy Messonnier yashikirije jo ku munsi wa kabiri ko bitakiri ikibazo cyo kumenya nimba ivyo bizoshika, ariko ko abanyamerika bakwiye kubaza igihe bizobera. Gusa Messonnier asaba abanyamerika kwitegura kuko bishobora kuba bibi cyane. Abishikirije nyuma yaho Perezida Donald Trump ashikirije kwico kiza atangorane kizotera muri Amerika. Ibyo abishikirije kandi nyuma yaho ishiramwe impuzamakungu ryita ku magara y'abantu wemese rishikirije jo ku munsi wa kabiri kw'ibihugu byo ku isi bikwiye gutangura kwiyumvira ku gutangura kwitegura neza igihe uwo mugera wa corona woba ikiza ku isi yose. Perezida wa Turukiya nawe Recep Tayyip Erdogan yaremeje jo ku wa kabiri urupfu rw'abasirikare babiri ba Turukiya muri Libya, aho ico gihugu carungitse abasirikare gufata mu mugongo leta ya Libya yemewe n'amakungu ikorera ku murwa mukuru Tripoli. Ivyo bishikirijwe mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Turukiya babandanya batera induru banegura politike ya Erdogan yo kurungika abasirikare muri Libya.
Aloyizi Bigirimana, urakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri internet. Abanyarwanda 36 batuye mu bihugu bitandukanye by'isi yose bandikiye President w'u Rwanda Paul Kagame basaba iperereza mpuzamahanga ku rupfu rwa Kizito Mihigo, barimo abarokotse genocide yakorewe Abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Boherereje kopi umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres n'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu. Umwe muri bo Albert Gasache yavuganye na mugenzi wacu Venuston Nshimiyimana. Albert Gasache aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba Banyarwanda bo bemeza ko Kizito Mihigo atiyahuye nk'uko Leta y'u Rwanda ibivuga, ahubwo ko yishwe afunze.
Murakoze cyane Venuste, cyatumye twandika iyi baruwa kimwe n'abandi Banyarwanda twese. Inkuru y'urupfu rwa Kizito yadushinguye umutima, yari inkuru yaje idutunguye kandi turayikemanga. Kuko jye ubwanjye nakoze mu Rwanda ndetse n'iriya kasho nahajyaga kenshi, inkuru twabwiye ko umuntu yiyahuye ubwabyo ntago ni inkuru twakemanze cyane. Hanyuma tugasaba yuko habaho amaperereza yigenga kugira ngo ukuri ku byabaye kumenyekane, kuko uretse navuga ngo umuntu yiyahuye muri kariya muri iriya gasho ntamushobora kubyemera usanzwe uzihari hantu.
Ariko se mwebwe mwanditse muri 36 umwihariko wanyu ni uwuhe kugira ngo mufate icyemezo cyo kwandikira iriya baruwa umukuru w'igihugu?
Umwihariko ni uko abenshi twakoze genocide yakorewe Abatutsi, ntago twari kureka ibintu ngo bikorwe n'abanyamahanga gusa. Amaperereza hari benshi bayasabye, ariko nkatwe nibya bindi ngo by'inkoni kwise mukeba umuntu arenze urugo. Twe nk'abakoze genocide, itotezwa rya Kizito n'itotezwa ryabaye kuva mu 2014 nari nkiri mu gihugu. 2014 Kizito yaburiwe irengero, uburyo ubutabera bwakoze akoreshwa defile de mode kuri mu itangazamakuru, ntabwo yigeze afatwa nk'abandi bantu bashinjwa ibyaha, ntabwo yigeze ahabwa gufatwa nk'umwere nk'uko abandi bantu bakekwaho ibyaha bafatwa nk'abere. yashyizwe mu itangazamakuru ataranahanywa ibyaha, arabujijwe irengero. Ibyabaye ejo bundi rero tubona ari uruhererekane rw'itotezwa rinini kizakorewe nk'umwesikapi nk'uwarokotse genocide yakorewe Abatutsi. natwe twakoze genocide yakorewe Abatutsi, tukaba tuti ni ngombwa yuko twandikanya kwa Perezida wa Repubulika tugaragaza impungenge zacu, dusabe ko ukuri kumenyekana, kuko kuvuga ngo umuntu yari yahuye n'umwana bitamuvuga ntago ya yavuga ikintu nka kiriya uretse ko kugeza uyu munsi imenyetso byinshi bigaragaza yuko byishwe.
Murasaba iryo perereza ariko RIB ubwayo yavuze yuko urwanda rwihagije kandi rushobora gukora iperereza rikarangira, kuki mutaritegereza?
Impamvu nuko twizeye uburyo bikorwa. Niba wararebye itangazo ryasohowe na polisi riravuga ngo bamenyesha yuko Kizito Mihigo yitabye Imana yiyahuye, ngo ubungubu tugiye gukora iperereza ryo kumenya icyatumye yiyambura ubuzima. Mu yandi magambo, impamvu y'icyo Kizito yazize ntabwo gishidikanywaho. Bemeza yuko yiyahuye hatarakorwa n'iperereza, nta kimenyetso gishinzweho ko ahubwo hagiye gukorwa igitandukanye n'iperereza igiye gukorwa no kumenya icyatumye yiyambura ubuzima. Ntabwo gigiye gukorwa ari ukumenya koko kuri yahuye. Twumvaga rero arivo kubyina mbere yuko hajyaho umuziki ni ibintu bicuritse, hagombaga kumenyekana ko koko Kizito yahuye. Nyuma yabyo hagakorwa iperereza yo kumenya impamvu. Dusaba ko rero ayo makosa cyangwa ubwo buryo bucuramye RIB ikoramo iperereza dusanga butanoze, ahubwo hakwiye kubaho iperereza mpuzamahanga ryigenga rikurikije amabwiriza mpuzamahanga y'uburyo amaperereza akorwa.
Ariko se ko benshi muri mwe mwarokotse itsembabwoko, kuki mutanditse mubinyujije mu muryango wanyu Ibuka ubahagarariye mwese?
Umuryango Ibuka ufite uburyo ukora mu gihugu. Ni umuryango Ibuka ntabwo ufite ubuzima gatozi mpuzamahanga. Ni umuryango nyarwanda ukorera mu Rwanda, ufite uburyo ukora, ufite n'ikirere ukoreramo kitaworoheye. Twe twumva nk'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ku giti cyacu dufite uburenganzira bwo gusaba ko mugenzi wacu igihe yishwe agomba gukorwa iperereza mpuzamahanga.
Ariko Bwana Gasake, nawe uhise uvuga ngo igihe mugenzi wanyu yishwe uhise ubyemeza kandi iperereza ritararangira.
Impamvu nk'ubyemeza ni uko kugeza uyu munsi icyo dusaba leta ni uko ikora iperereza ryigenga. Bigoye hehe niba n'icyo titinya gituma idakora iperereza ryigenga kugira ngo bigaragare ko intoki zayo zera.
Ariko
iperereza ryigenga bitwaye iki leta? Icyo koreti n'ibyo ngibyo mwabonye ikinyamakuru Ishema n'izindi reportage nyinshi zatambutse zigaragaza ko Kizito Mihigo umurambo wasanzwe ufite ibikomere mu maso, ufite ibikomere ku gahanga, ufite ibikomere mu misaya. Ishuka batubwira yuko yicishe ishuka ni gute iteye igikomere mu gahanga.
Albert Gasake, ndagushimye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Mu Burundi, leta iratangaza ko ibitero byabo ivuga ko bitwaje ibirwanisho bimaze guhitana abantu 22 barimo abagizi ba nabi n'abapolisi b'igihugu kuva kuwa gatatu w'icyumweru gishize mu ntara ya Bujumbura. Iyi nkuru ya radio Ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi turayigezweho na Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Inyuma y'iminsi itandatu havugwa umutekano muke mu makomine ya Mubimbi, Isare, Kanyosha, Nyabiraba na Mutambu. Ubushikiranganji bw'umutekano bwavuye mu gacerere. Mu kiganiro kwa bamenyesha makuru, Pierre Nkurikiye avugira ubwo bushikiranganji, avuga ingene ibikorwa byo gutuza ko kagwi yita k'inkozi z'ikibi kateye vyagenze kuva ku munsi wa gatatu gushika ku munsi w'Imana uheze.
Guhera ku munsi wa gatatu bindi biheze itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri haribonekeje ku musozi wabona ni rushubi muri komine ya Isare ngaha mu ntara ya Bujumbura. Haribonekeje akagwi k'inkozi z'ikibi, hanyuma abanyagihugu baho baca barabwira n'ingoga bajije umutekano nabo baraja kuraba ivyo arivyo, hanyuma baragerageza kugatuza. Umwe mu bari muri aka kagwi arahasiga ubuzima, n'ibikoresho bimwe mu vyo kari gafise birafatwa. Ariko hari n'umupolisi wacu ya babiri bakomeretse, umwe mbere aratinda aritaba Imana ku mugoroba w'uwo munsi. Hanyuma ku munsi wakurikiye, ku munsi wa kane tariki 20 harabaye mu bikorwa byo gukurikirana bari basigaye muri ako kagwi, harafashwe inkoho imwe, harafatwa n'ibikono by'amasasu ku misozi ya Nyambuye na Nyarushinge ni muri komine y'Isare muri iyo ntara nyene. Hanyuma ibyo bikorwa byarabandanije no ku wa gatanu aho kumuyira hariho abafashwe babiri muri ako kagwi. Hanyuma no ku munsi wa gatandatu umusozi Musumba ni muri komine ya Nyabiraba, hariho mu bikorwa byo gukurikirana ku kagwi hariho batatu muri bari bakagize bahasize ubuzima, n'ibyo n'ibikoresho bari bafise byashoboye gufatwa. Hanyuma ku munsi wa Mungu tariki 23 kwa kabiri ku musozi Kinyenkonge iyo komine nyene ya Nyabiraba bajeje umutekano naho nyene bara koze igikorwa cyo kubuza bubisha bubi bwako kagwi abari bakagizamwe bahasize ubuzima hanyuma abandi barafatwa ikoresho akakoresha birafatwa
muri ibyo bikorwa byo gutuza ko kagwi umuvugizi w'ubushikiranganje yita inkozi z'ikibi abakagize barenga 20 n'abapolisi babiri barishwe inkozi renga 10 nazo zirafatwa nkuko umuvugizi abandanya abivuga
ivyo nonekaye rero muri ibyo bikorwa byo gutuza ko kagwi hariho inkozi z'ikibi 22 zahasize ubuzima harimo n'umwigisha wo kuri ishure ryisumbuye rya Lise Maranata ari nawe yasa n'urongoye ako kagwi hanyuma hariho n'abapolisi babiri bahasize ubuzima bariko baratuzigerageza gutuza ko kagwi ngo bakingire abanyagihugu hamwe n'abandi bapolisi babiri bakomeretse hariho rero n'abashika kuri batanda muri izo nkozi z'ikibi bafashwe hamwe n'ibigwanisho akabikakoresha byafashwe harimo inkoho zishika kuri 12.
Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano avuga ko amatohoza amaze gukogwa yerekana ko abari bagiza ko kagwi baje bava hanze y'igihugu nkurikiye ntaryo umuntu wa mukuvuga ko ako kagwi atakindi kari kagamije atari gutoba amatora.
Aba bantu rero bazananye aho hakujya mu gihugu cya Kongo hanyuma binjira kamwe kamwe hanyuma bariyegeranya insiguro rero dufatiye ku matohoza aho ageze uno munsi insiguro y'ubu bugizi bwa nabi bwose insiguro nuko nkuko abahinga mu bijanye no kumwe n'ubukozi bw'ikibi bugenda baravuga yuko iyo mu gihugu kanaka hari urubanza ruhambaye murazi ko twimije urubanza ruhambaye rw'amatora abantu rero bose basamariye ngo rubanza bagaca bibagira kurikanura agasha haduka izo nkozi z'ikibi nazo zizi ko abantu basamariye ivyo zigasha zaduka zigakora ububisha butandukanye
ingaruka z'uwo mutekano muke ugize iminsi mu makomine amwe amwe y'intara ya Bujumbura n'uruhigi ko batavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi abo nabo bahigwa buhongo n'ibonakure za CNDD-FDD bafadikanije n'abajejwe umutekano babagiriza ko bazi ibyako kagwi abasugerejwe cyane n'abanywanyi w'umugambwe SNL rurongowe n'umushinga mateka gatongwasa naho abanywanyi w'umugambwe SNL bahagarikwa n'igipolisi umuvugizi w'ubushikiranganje n'umutekano avuga ko afatiye ku matohoza amaze gukogwa atamvuza politike ziri nyuma yako kagwi gaheruka gusambugwa
icyo twabonye muri iyo ntara nuko hari akagwi k'abantu twaje kuganisha babonetse hanyuma abanyagihugu barasabaza hanyuma abajije umutekano baraheza baragenda gucuza ako kagwi kugira ngo ntikononere abanyagihugu kiretse byo kwerekanwa n'amatohoza mu nyuma gushika ubu abafashwe ntibaratubwira neza mu matohoza ntibaravuga neza yuko boba bari batumwe n'umunyapolitike kanaka ariko nibabivuga mu nyuma kuko amatohoza ntiyagitangura tuzoza tubwire abarundi n'amakungu icyo bavuze inkuru nk'iyo urumva ntawoheza ngo ayihishe
nkurikiye agasaba abanyagihugu kuguma barikanuye bagatanga inkuru hakiri kare kugira uwo wese ashaka guhungabanya umutekano atuzwe nkuko byagenze mu makomine y'intara ya Bujumbura mu ndwi iheze.
Desire Hatungimana urakoze. Nshuti zacu tubibutse ko radio yanyu ikorana n'abanywanyi bayo mu Burundi kubera ko leta yahagaritse abanyamakuru b'ijwi rya Amerika gukorera imbere mu gihugu. Tugume mu Burundi aho umugambwe utavuga rumwe na leta CNL uvuga ko ubwicanyi bwibasira abayoboke bawo burimo bwiyongera. Umuvugizi wa CNL Terence Manirambona yabwiye radio ijwi rya Amerika uko byifashe yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Bonyo karashimye n'ikamiti hatugwa ibarutandukanye bino kwitade gucyanganiranira bigabira abamwe n'umugambi sene rero nyoze uko yabiye mu gitobe n'ibi bitagira aboneka n'ahandi twagiye turavuga turashimiza usanga kuko indongozi kandi n'abamwe n'umugambi sene bagenda baragirwa nabi rero nyoze ko twese mu gitobe hari n'ibi bitagira aboneka n'abandi makomine byo nino mu gihugu aho usanga abantu bagenda bafatwa mu nzira zitatomoye abandi bagafungwa abandi basanga kumbure bafunze imanza zabo z'ibicibwa cyangwa zikadindira abandi bakagirirwa murenge ntanya ibyo biraboneka kuva mu gitangwa mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uheze niho yashaboneka.
Ku bwanyu ibyo byoba biva kuki kandi abategetsi barongoye umugambwe CNL eka n'abategetsi barongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD eka n'abandi bategetsi bose abanyamigambwe batera kamu gasaba ko abantu bo kwihanganirana ku bwanyu ni kuko ivyo bintu bibandanya kandi abategetsi barongoye batera kamu gasaba abanywanyi bose kwihanganirana.
Njemba nyamukuru murane uko ari ibibazo bibonetse bifatiye ku mbaga politiki usanga kumbure bamwe batatahura neza intwara ya demokarasi ko ishingira ku mikamyo myinshi n'izindi zitandukanye. Ubwo twimirize amatora abona iminsi iri kiregera kuzaba amatora, usanga hazinzira bati kumbure ninabuza uyu kuja guhiganwa dore nkamaze gusumba canke ndamubuze gukora. Iyo mirumengo yetwimirize amatora biko biragwira mbere guhoho n'umuntu ya Bujumbura muri amakomini ya Mubimbi na Isare amaze iminsi bafatwa ni bamwe mu ndongozi z'umugambi mu mitumba n'amazone n'abandi babona ko bashobora kuba bohiganirwa ibibanza bitandukanye mu matora y'iminsi.
Ubwo bugizi bwa nabi burakorerwa kandi n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yimbonera kure ku munsi wa Mungu aho hari tariki 23 z'uku kwezi aho bita kuri Transversale 6 muri komine Kagazi muri komine Rugombo grenade yaratewe ishaka guterwa imbonerakure zabimenye icyo gikorwa kirateshwa. Ku bwanyu abantu bari kwatera umudugararo eka n'uruhagarara ni bande hagati iyo migambwe uko ari bintu
ukutsiya bwo abayobozi bose abikora no bakora abantu b'igihugu badashaka igihugu gitekana badashaka kandi ko n'amatora twimirije tuyakora igihugu gitekanye kugira ngo n'abahiganwe bahiganwe n'ikanisho by'imbiro atangimba irimo abantu bagako rero haba twebwe kandi nibaza ko n'abarundi muri rusange atabonye yuko igihugu kirangwamo injyane zidahera. Nibaza ko rero muri make ngenda bitabanza b'igihugu kubona mu mitungo y'izina z'igihugu yotuma haba amarira n'injyane zidahera mu gihugu twagiye turacamwo imyaka myinshi hageze ko tubisezerera.
Kama mutera abantu batoteza abanywanyi umugambwe CNL eka n'abandi bose bakora ubwo bwicanyi burimwo ubwicanyi bwa gushaka gukoregwa n'abari n'urwaruka ruri umugambwe uri ku butegetsi naka
n'inkozi ikibiyo yose akabona cyane uko yoba banura n'ibyo kuko ntawe amaraso yereye kandi ntawe udashikira ubutegetsi ariko abanje gufata ikiganda kandi niko batahura yuko igihugu cy'u Burundi kigiye mu ntwaro ya demokarasi ishingiye ku migambi myinshi. Ni byiza ko batahura rero yuko ubutandukanye bwacu n'ibyinjira bya politiki cyangwa ibindi ari itunga dufite kugira ngo igihugu gishobora kwe. Ni byiza ko rero baba babikora cyangwa abatumwa yuko bokwisubira ko bakisuzuma maze koko tubese tukirindira kubaka igihugu aho kwirindira kugisambura nuko aba bantu bamabunjyane n'amarira adahera.
Kiringo kiri munsi y'amezi atatu hazotunganywa amatora, umugambwe wanyu wifasha gute muri iki gihe ku byerekeye ayo matora?
Neza ko nituma bamwe bagira ibibazo byo kutihanganira abanywa n'umugambwe CNL nuko byikongera n'umugambwe CNL igihunja n'igihagararo ufite mu gihugu. Ubu turafite umugambwe ujya n'iyo amagara atarungabana tuko yitegurira amatora. Ubushi twagize kwamira kaminuza tuyashyira imbere neza gukurikira amatora y'umukuru w'igihugu. Ikiro turategura intonde z'abashinga amateka, abashinga amateka mu manama ya komine kandi tukurikira ko ibijyanye n'igihugu cyose. Yumva rero ibyo byose byerekana ko umugambwe CNL kuyitegura kandi ihangire nyamukuru yawo ari gushikira ubutegetsi w'ikiyo matora.
Manirambona Terence umuvugizi umugambwe CNL murakoze cyane gose ku kanya muhaye iradiyo Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe.
Frederic Nkundikije na Terence Manirambona umuvugizi w'umugambwe CNL murakoze. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, nshuti zacu munyemerere noneho muri uyu mwanya mbagezeho ikiganiro Amerikana kibabwira ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa kabiri mu 1869, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika William Henry Seward yoherereje leta zose zigize igihugu umushinga w'ivugurura rya 15 ry'itegeko nshinga kugira ngo ziryemeze cyangwa ziryange. Iri vugurura ryahaye abirabura uburenganzira bwo gutora. Nibyo turebera hamwe muri make. Nk'uko itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ingingo ya 5 ribivuga, umushinga w'ivugurura ryaryo iryo ari ryo ryose ugomba kubanza kwemezwa na 2/3 by'abagize imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko Congress. Iyo umushinga urangije kwemezwa, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Secrétaire d'État awoherereza leta zose zigize igihugu kugira ngo zemeze ivugurura cyangwa ziryange. Iyo inteko zishinga amategeko za bitatu bya kane bya leta zose ziryemeje ivugurura rihita rijya mu bikorwa. Mu magambo make, reka tuvuge ko uyu munsi Congress itoye umushinga w'ivugurura ry'itegeko nshinga. Secretary d'Etat Mike Pompeo yahita aoherereza leta zose uko ari 50 zigize igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugira ngo ivugurura ribe itegeko, rigomba kwemezwa n'inteko zishinga amategeko za leta 38/50. Ivugurura rya 15 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rigizwe n'ingingo ebyiri gusa. Iya mbere iravuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa leta iyo ari yo yose muzigize igihugu ntishobora gukumira cyangwa kugabanya uburenganzira bw'abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo gutora hatitaweho ubwoko, ibara ry'uruhu cyangwa bishingiye ku mateka yabo y'ubucakara. Ingingo ya kabiri yo ivuga ko Congress ifite ububasha bwo gushyiraho amategeko ashimangira ingingo ya mbere. Umushinga w'ivugurura rya 15 wemejwe n'umutwe w'abadepite ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa kabiri mu 1869, naho Sena iwemeza bukeye ari nabwo uwo munsi tariki ya 26 y'ukwa kabiri 1869, Secretary d'Etat William Henry Seward yahise rero aoherereza leta zose uko ari 37 zari zigize igihugu icyo gihe kugira ngo zemeze cyangwa zange ivugurura. Leta ya mbere yaryemeje ni Nevada ku itariki ya mbere y'ukwa gatatu 1869. Ivugurura ryabayeho burundu ku itariki ya gatatu y'ukwa kabiri 1870. Leta ya Iowa ibaye iya 28 nizo zari zikenewe imaze kuryemeza. Abahanga mu by'amateka, mu mategeko na politiki bemeza ko iri vugurura rya 15 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryari rigamije mu by'ukuri guha abirabura bari bakiva mu bucakara uburenganzira bwo gutora kuko abazungu b'abagabo gusa bo bari babusanganywe. Abagore nabo ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baje kugira uburenganzira bwo gutora mu 1920. Ivugurura rya 15 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rimaze kwemezwa, abirabura bo mu gihugu cyose bakoze ibirori byo kuryishimira. Naho president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'icyo gihe Ulysses Grant wategetse kuva mu 1869 kugera mu 1877 yaravuze ati rivugurura rizanye impinduka za mbere zikomeye z'ingirakamaro mu mateka y'igihugu cyacu. Depite James Garfield waje kuba umukuru w'igihugu asimbuye Ulysses Grant we yaravuze ati irivugurura rishyize mu maboko y'abirabura ubwabo bwite ejo hazaza habo. Nshuti zacu, iki kiganiro Amerikana ntagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Nshuti banywanyi b'ijwi rya Amerika, n'iki kiganiro Amerikana kibabwira ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo gipfundikiye gahunda yo kuri iyi saha. Mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mbararikiye ibindi biganiro byayo byose birumvikana, ariko by'umwihariko cya kiganiro cyanyu muri isanga guhera saa 10. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Been listening to news and information in Kirundi and Rwanda from the Voice of America in Washington.